Nzamba.
Nzambi la samirana.
Mwereoneza ntutina mweba kunziba radio Inzamba agate kakawe ni musangwe kaze makuru yokuruno mugoroba woku igenekezo jachumi numunani ruhuma numwa kayumbiri na mirongi inagata toya tukwa wategulie akaba agizwe ningi ngo nguru nguru zikurikira. Urunani kwa mashirahamwe ana agate ya kazi na munu mwurundi sebebedehashe Rwadoma urutoke kunyifatwe bategetse mu Burundi yo hotera abana agate yakazi na muntu inyuma yihagarikwa ry'abahanira agate yakazi na muntu batanu yo waje ndege ca Bujumbura bakavuga ko ibinyifato nk'iyo mu gihugu iteza urubwa igihugu. Indwi nayo iraheza tagitoro kiboneka ku matasiyo yose mu ntara ya Kayanza bagendesha imiduga n'abagendesha ibindi byuma bikoresha igitoro bagura igitoro cha magendo ahiritiro ibihumbi 15 ingaruka zikaca ziba nyinshi ku banyagihugu baridoka ko bagiye kwicwa na kigoyi inyuma yaho leta ivugiye ko igiye kubaka imyonga bahora bari mamwo abona bose abandi n'abanyu b'igitego cy'umuceri yimira mu biyaya bitanu biri muri komine Giharo y'intara ya Rutana hariya mu Kumoso saya gusa twabateguriye n'ayandi mugume hafi kandi mugume muduteze yombi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndongeye kubaramutsa amakuru twabateguriye tuyahere ku nkuru iciye ku masonga abantu babiri baritavye imana mu gisagara ca Ngozi ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu biturutse ku isanganya ryo mu ibarabara. Amakuru avaho Ingozi mu gipolisi amenyesha ko abo bantu babiri bose bari kwikinga hagati mu gisagara ca Ngozi bariko bagenda ahitwa Iburengo bageze kumuremera bakatira imodoka ari hagaze mu ibarabara baca basakamirana n'ikindi kimodoka ari kinini cari kije kiva mu gisagara ca Kayanza gica kirabagonga nabo baca barasandaba. Ibiziga byabo byacu bijanwa ku bitaro bikuru bya Ngozi mu kurindira ko bapfubanwa iteka. Inyifato y'abategetsi b'u Burundi yo guhotera abahanira agate y'akazi na muntu iri mu bicafuza ijusho y'u Burundi biri mu itangazo rya soko kuri wa gatandatu n'ari rw'amashirahamwe y'abahanira agate y'akazi na muntu mu Burundi CBBDH. Ubwo runani ruri yamiriza ihagarikwa n'ifungwa ry'abahanira agate y'akazi na muntu mu Burundi barongoye amashirahamwe abiri ishirahamwe ry'abakenyezi biza amategeko AFGB hamwe n'ishirahamwe ihanira amahoro n'agate ka muntu APDH. Kubwa Vitali Shimirimana arongoye ubwo runani ngo gutoteza abahanira agate y'akazi na muntu biriko birabategetsi babona ngo mu gihe babashikiriza amajambo meza ariko bagahokora ibihushane byayo bagasaba ko abo bantu borekurwa tumutege yompi.
Imanza nyinshi cyane tumaze kubona zamaze zitangura mu iperereza zamaze hera nabi zamaze hera bigaragaye yuko abo bantu bapfungiwe imvu za politike bapfunzwe mu ntumbero yo kubabuza gukora ibyo bategezwa gukora na cyane cyane iyo basanzwe bari muri uyu mugwi w'abaharanira agateka kazi na muntu. Hanyuma rero tukaba duteye akamo dushimitse inzego zirongoye igihugu na cyane cyane inzego z'ubutungane yuko bwa mbere bwobwo borekura abo baharanira agateka kazi na muntu hanyuma babonye yuko bikenewe yuko babandaje babakurikirana bakabakurikirana bidegembya kandi bakabakurikirana uhubahirijwe amategeko hamwe n'amateka abakingira ategeka yuko bategezwa kuroswa abacamanza hanyuma bakakogwa kw'amatohozwa mu mwanya uzwi n'amategeko kandi ntibacigwe urubanza rwa ngondagonde bagacigwa urubanza bumvirijwe hanyuma umucamanza akirinda yuko aza gukora amatohoza yuko agiriza gusa kuko bavuga yuko umushitiza manza ateza gutohoza araba yuko icyaha kihari cyanke kitahari nta kuramatohoza gusa arondera kubegeka ko inteba. Hanyuma rero turifandikanije nabo batanu bafashwe muri iki kiringo tukaba tubaremesheje tukaba tubateye intege nibareme turi kumwe natwe tuzobafasha gukurikirana ijo totezwa bari ko baragirirwa tubafashe kubandanya dutera kamo inzego z'igihugu hamwe n'inzego mpuzamakungu kugira ngo abarundi abarongoye igihugu bashigwe bamenye yuko guhanira agateka kazi na muntu atari cyaha.
Na Maria Louise Barichako arongoye muhari ina mahoro ahamagarira umukuru w'igihugu gufata icyo kibazo mu minwe kugira ngo abo bafashwe bahari na agateka kazi na muntu barekugwe tumutege yompi.
Hamuntu n'umwe adafise uburenganzira bw'uko nkumuburanira ibyo nibiho mu mategeko y'u Burundi nibiho mu gateka kazi na muntu. Ntibyohera mu Burundi rero ngo bihe kandi kuri abo nyene bamwe babivugira abandi bamwe bahagarariye abandi bobo ngo bace bapfungwa nk'ukumenga sabantu. Hari ikintu bakunda kuvuga kenshi iyo turiko turavuga ibitagenda neza leta ikibagira yuko turiko turayifasha kugira ngo ibone aho ibintu bitameze nk'uko yabitegekanije kugira ngo bishobore guhindurwa. Akabari kwe bacu bavuga yuko turiko turacyonza igihugu turiko turatesha iteka igihugu mugabo nibaza yuko ibintu nkibi nk'aba bantu bene abaharanira agateka kazi na muntu bapfungwa nk'uko mu bintu bidasobanutse mu bintu bitaboneka bitawubyumva ico nico gishobora konona izina ry'igihugu kurusha uko babyiyumvira. Nta kuntu nakumwe washobora kubyumva yuko abantu kuko bagiye mu nama babipfungirwa n'ukuri izina ry'igihugu rihatera ikintu ku bintu nk'ibyo kuko ni ibintu bizwi hose ni ibintu biboneka yuko abo bantu atakindi bazize atari gikorwa cyabo bakora cyo guharanira agateka kazi na muntu. Emwe nta kintu na kimwe twigeze twumva cy'ubwicanyi babagiriza aho tugeza kumva urumva ntituravyumva byose kandi yacari ibyavuba nk'uko twoshobora kuvuga turavyubona ngo nibero bigenda ariko nta cy'ubwicanyi bavuze yawe umukuru w'igihugu yavyibuka ko yabivuze agaheza akabihagararira ategeka ubunyene bakabapfungura kuko nta byicanyi bariko baragirizwa urumva ariko bagizwa gukora n'amashirahamwe atemewe canke ayiyo nkoye ku Burundi ibyo byose nta cy'ubwicanyi twumvisemwo rera ho yakubahwa yume ku ijambo ryiwe kujya nyene akabivuza bari kwabigira ko nimba bajya batavyumvise canke bakaba babyibagije abibutse canke ategeke basohoke baburane bari hanze kuko nta muntu yagizwa ko bishe.
Nkuko nari nabimenyesheje ubukene bw'igitoro mu Kayanza buramaze kwibonekeza kandi bumaze no kugira ingaruka mbi haraheze indwi irenga ata nima y'igitoro iboneka mu Kayanza abakoresha ivyuma binywa igitoro bikora ku gitoro camagendo iritiro bagura ibihumbi 15 bigatuma ibiciro vy'amatike yo kwiyunguruza bica biduzwa abanyagihugu nibo bacagwa mu mporero bakavuga ko ingaruka mbi ziba gwako bidasanzwe bagasaba leta gutorera umuti ico kibazo. Sivyo ga Josephine Jones Nkunzima
haraciye indwi hibonekeza ubukene bw'igitoro co mu bwoko bwa essence mu gisagara ca Kayanza no mu icungararo yaho. Amakuru ava muri iyo ntara amenyesha ko iyo barunse ari icamagendo bavuga ko bagura ikibuni c'iritiro imwe n'igice ku mafaranga 15,000 mu gihe iritiro itegerezwa kugurishwa amafaranga 3,770 kugeza ubu hari aho abo kuva iyo minsi yose bahisemwo kugumiza imiduga yabo n'amapikipiki ku bituro biteze ko umwanya n'umwanya hari igitoro gishobora kuboneka ariko bararindiriye amaso yaheze mu nzira. Aho ni nko ku gituro cyitwa Delta. Kuri ivyo ingaruka nuko amafaranga yo kwiyunguruza yadugijwe n'abadereva mufata urugendo bava mu gisagara cya Bujumbura ashika mu Kayanza yishyizwe amafaranga 15,000 mu gihe amategeko yashinze amafaranga 8,500 ubi Bujumbura aja mu gisagara cya Ngozi nawe ariha amafaranga 20,000 mu gihe yotegerejwe kuri amafaranga 9,500 abagendesha amapikipiki nabo nyene baradugije kuko nk'abarihishwa amafaranga 1,000 ubu barihisha amafaranga 15,500 abagendesha imiduga cyo kubona ingenzi bakavuga ko batabona uko bagiye kubaho ubwanwa bwamaze gufuka umunwa bagasaba kuronswa igitoro kugira ngo ubuzima bubandanye ukuri kwamye. Ariko kuri wa gatandatu imiduga n'amapikipiki menshi yibonekeje ku gituro BUPP aho bari biteze kumbure igitoro gihava kiboneka.
Inzamba.
amakuru twabateguye kuri radio inzamba gateka kawe arabandanya mu gisata cy'umurimyi abarimyi b'igitegwa cy'umuceri hariya mu kumoso mu biyaya bitanu biri muri komine Giharo y'intara ya Rutana baridoga ko bagiye kwicwa na kigoyi inyuma yaho leta ivuga iyo igiye kubaka imyonga bahora barimamwo ya gato gato Kinwa Mazmero Makavye na Nyamikungu yose ni muri komine Giharo hariya mu kumoso reka inkuru tuyibaze Signorine Nijimbe
nkuko bivugwa na bamwe mu banyagihugu muri komune Giharo basanzwe barima ibitegwa bitandukanye cyane cyane umuceri muri iyo myonga leta ngo yoba yafashe ingingo yo kubaka ico kiyaya mu ntumbero yo kwagura imirima y'igitegwa c'igikaju cishira hamwe ihingura isukari sosimo ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo uburimyi ngo bukaba bwarungitse abahinga bamaze iminsi mu kuhapima no gushinga imbibe ntarengwa abarimyi nabo ngo bakaba bategekwa ko guhera mu kwezi kwa gatanu bimbuye ibitegwa bafiseyo batazo subira kwa kubita isuka abo barimyi bavuga ko bagiye kwicwa na kigoyi kuko iyo myonga ya gato gato Kinwa Mazimero Mukaziye na Nyamikungu yaritunze imiryango myinshi iva mu makomine ya Giharo Mpinga Kayove Bukemba na Kinyinya ya Ruyigi iyo myonga ngo hakaba harimwa umuceri kabiri mu mwaka bagakuranya ibijumbu ibigori hamwe n'ibiharage iyo myonga kandi ngo yarifitiye akamaro kanini imiryango yo muri ico gice cyo mu ntara kama ya kumoso kuko ariyo bikora ko mu gico gice kimara amezi menshi mu gihe cici atamvurigwa intara nyinshi zikaba mbere zasumira ngaho muri komine Giharo kubera hasanzwe himbuka cyane basaba leta gusubira kuri iyo ngingo kuko isukari atariyo yoza imbere gusumba ibifungurwa
Signorine Nijimbere arakenuye mu kiganiro ku isoko cyo kuri uyu munsi tuvuga ibijanye n'akamaro ko kwiga inyuma yaho mukuru w'igihugu wamenyesheje ko abize amashuri menshi atantererano bafite ku gihugu ku isoko mu gishigizwa na Pierre Gahungu
ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA idwi y'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Abarundi bize amashuri menshi bagizwe n'umukuru w'igihugu kutabafasha guteza imbere igihugu Eva Hitzinze yishimiye ntiyemeranya n'ababona ko umuti w'iterambere mu Burundi ari ugukomeza inyigisho mu mashuri none ubumenyi bwo mu mashuri bwo bufite ico bumaze by'ukuri muri kino kiganiro ku isoko cyo kuwa 18 ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2023 twatumiye umushakashatsi mu gisata c'indero ku isoko mu gishikirizwa na jewe Pierre Gahungu kaze mu kiganiro cy'umunsi wiswe Inkerebuti Day yagiranye na rumwe mu rwaruka ruri ko rurarangura imigambi y'iterambere mu bisata bitandukanye ku igenekerezo rya 10 muri kuno kwezi kwa ruhuhuma umukuru w'igihugu yavuze ko amashuri mu Burundi yabaye ingorane
barakunda kuza barandugikira ubutumwa mu matelefone baza numva nk'umuntu ambwiye ngo inyigisho mu mashuri ngo niwo muzi w'iterambere hanyuma nanjye nacavuga none ko mfise abadogiteri n'abayenjeniyere benshi cyane bari fasi none ko nimbona abantu ariko barafashe iterambere nonje nzoza kuririmba gute ku ishuri ariryo muzi w'iterambere mu gihe ntabona abize hari icyo ariko baramari mbere je ndavye abantu benshi mu Burundi aho twari tugeze umenga amashuri ahubwo ni ngorana kuko umenga umuntu aheza amashuri umutima wavyimbye umwana aronka diplome mu munsi saa 10 ejo mwahura ngo reka ndashomye ngo mpakazi yatahamwe hiri umuvyeyi nawe ngo none iyo leta ikumara iki ngo idaguha akazi umenga rero kwiga amashuri vyabaye ingorane mugasanga utize wewe ni umutima abandi imitima uri mu kirere wewe nturi mu kirere none wotora ngo umuvyeyi umutima cyangwa wotora ahubwo umumerewe neza
Liberali bashira kandi we abona ko ubumenyi mu mashuri ari inkingi y'iterambere ku isi nzima kubwo umwigisha muri za kaminuza akaba n'umushakashatsi mu gisata c'indero birababaje kubona imvugo nk'iyo ishikirizwa n'umuntu
imvugo y'abategetsi barongo Burundi uno munsi birababaje biteye agahinda kuko umukuru w'igihugu n'umuntu akomeye cyane n'umuntu ategezwa kuba se barundi na cyane cyane n'umuntu ategerezwa gutegura urwaruka kugira myaka iri imbere Uburundi buronke cyabwenge rizotorera inyishu ibibazo byose bizoba bihanze Uburundi n'abarundi bibi bibazo by'ubukene bibi bibazo by'ubutunzi bibi bibazo by'ingwara bibi bibazo by'inyigisho kuko buhinga buratera imbere ariko gituma ku isi baguma bahindura ingene bakora batora ubundi buhinga mu bihugu byose ku isi nzima indero inyigisho niyo nkingi y'iterambere ibiteza imbere ibihugu n'ubumenyi n'ubuhinga umukuru w'igihugu yamafashe indege iyo hatabizi tabinshabwenge iyo ndege ntibiriho iyo atabara abaganga abarundi ntibaba bavugwa ingwara zose zibaho ziba zarabamaze ubu turiko turavugana tuvugana kubera iki kubera ubuhinga bwa none ubwo buhinga bwashizweho nabize bakaminuza
Liberani bashira kandi asaba ugwaruka n'abavyeyi kudacibwa intege n'amajambo mwe nayo ahubwo ngo bashire imbere ishure kuko uwize kaminuza naho mu Burundi batumuhika ibanza ashobora kukironka handi
Notera ka ugwaruka n'abavyeyi abarundi bose ayo majambo yiri waravugwa ace mu gutwi asohoke bashire imbere igisata c'indero ugwaruka niko zokwiteza imbere buraca bugacana yandi ejo ntawuzi igihugu azobarimwo ubwiye ujanye diplome ihanitse izogutera iteka izogutuma ubaho iteza imbere umuryango wawe iteza imbere n'igihugu kwiga rero bikwiye kuronka ikibanza gikomeye mu gihugu abize bagashikana kuri incabwe uko bigenda kose batamunsi ikibanza mu Burundi bazokira nka mu bindi bihugu incabwenge zokwama zifite ikibanza gikomeye ku isi mu bihugu byose byanga byakunze nuko bimeze nta bushobora guhindura ukuri
Liberani bashira kandi akaba yavuganye na bagenzi bacu bo kuri radio RPA imvugo nk'iyo y'umukuru w'igihugu yo kwerekana ko amashuri atacamaze hari hareze mezi atatu ikoreshejwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kwigenekereza rya 31 gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2022 ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba Reveriyano Ndikuriyo ari imbere y'ugwaruka rwo mu ntara zose z'igihugu rwari rusozereye inyigisho zo kwitunganiriza imigambi y'iterambere yamenyesheje ko ivyo kwiga mu Burundi ataco bibafasha mu buzima bwa misi yose aha kabari naho ikiganiro ku isoko cuno munsi kigarukiye Pierre Gahungu ariko ndakibashikiriza kama ndabiki banwe na utaha
cari kiganiro ku isoko
Pierre Gahungu arakenuye muri kano kanya naho numwanya w'amakuru makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri nondwi turiko turasozera amakuru twateguriwe na Eddie Claude nini nahazwa
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
kaze murano makuru yanditswe n'ibinyesha makuru muri nondwi tuyatangurire kuri SOS Media cyanditse kwa polisi ibabiri bapfungiwe mu gashoka paraki ya Kayanza kuva ku munsi w'Imana uheze bagirizwa kureka abanyagihugu kujabuka mu gihugu kibanye cy'u Rwanda batwaye imifuko igenekerezo rya 10 kuri kuno kwezi ku musozi Ruvumu zone Rugazi komine Rugazi mu ntara ya Kayanza igihe abantu SOS Media kitavuze igitigiri bajabukana imifuko y'ibiraya mu gihugu cy'u Rwanda na by'amarundi babona kubareka ubu bakaba bapfungiwe mu gasho ka paraki ya ngaho mu Kayanza tukiri kuri cyo kimenyesha makuru nyene cyaranditse ku rupfu rwa Christian Itangishaka no Murundi w'impunzi yishwe arashwe n'umwe mu bajejwe gucungera ibigo akorera ishyirahamwe ryigenga ryo mu gihugu cya Uganda nk'uko icyo kimenyesha makuru kibivuga hari ku igenekezo rya 13 kuri kuno kwezi igihe cy'isazi ibiri z'ijoro ku gituro cy'amamodokari aho kivuye ku kutumvikana hagati yiwe n'uwo yari ajeje gucungera ingo n'ibintu wamorashe yaciye atwagwa ku kirindiro cy'igipolisi cyaho bita World Kampala impunzi z'abarundi baba muri icyo gihugu basaba ko wakoze ayo maroregwa yorengutswa imbere y'ubutungane agahanwa yisunze amategeko tubandanye n'ikimenyesha makuru iwacu kivuga ku rudandazwa rw'abantu rwibonekeza mu Burundi ngo rudandazwa ngo ntirukiri agasashishwa rumuri iwacu gisubiramwo ibyavuzwe n'userukira igihugu cy'u Buholande mu gihugu cy'u Burundi Joren Sticks avuga ko ibice 36% kw'ijana by'abarundi bacuruzwa ari abakenyezi n'abigeme bakabajanwa gukora ibikorwa byo mu nzu kubakana ku nguvu hamwe no kubakoresha ubumaraya mu bihugu by'abarabu nayo buserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu nyene cy'u Burundi abona ko urudandazwa rw'abantu rukogwa mu bihugu bidashiramwo inguvu mu kugwanya ayo mabi Melania Higgins avuga ko byoba byiza abakoregwa ayo mabi bafashijwe abayakora nabo bakarenguzwa imbere y'ubutungane abaserukira ibihugu byabo mu Burundi babivuze kugenekezo rya 15 kuno kwezi mu bikogwa byo gutanguza ibikogwa byo kurwanya urudanazwa rw'abantu nabo byekeye ubutunzi Burundi Eco kivuga ku ruhara igitegwa cy'igitoke gifise ku butunzi bw'igihugu kubwa Celestin Niyongere umushakashatsi muri Izabu igitegwa cy'igitoke gifise akamaro kanini mu butunzi bw'igihugu gitanga ibice 70% y'amafaranga amakomine yinjiza ugeranije n'ibindi bitegwa byose ibitoke byinjiza ibice 25% ngo ikibitumaraye nuko ibitoke bishobora kwimbugwa kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa 12 mu gihe ibindi bitegwa hacamwo amezi bitimbutse wo mushakashatsi asaba leta y'u Burundi gushira ingufu mu burimyi bw'ico bitegwa gishobora kwinjiza amafaranga y'agaciro nk'uko igihugu ca Uganda kibikora kuko gishora ibitoke mu bihugu vya Canada na leta zunze ubumwe za Amerika. Arero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Norway Edi Claude Nazo injira ko dabashikiriza ntabifurije kuranirwa aho muri hose tukaba tuzosubira ku munsi wa gatandatu uza kuri Radio Nzamba.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Nzamba.
Edi Claude Nazwe arakenuye nunga hanyene amakuru twabateguriye kuri Radio Nzamba gateka kawe aciye arangirira nshimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana bonfisi niyongere nariko ndabashikiza nkaba ndabifurije kugira ijoro ryiza n'impera ziyinga ryiza kuri mwese na ubutaha.